Radio 1 Bilgi Amerika. Radio 1 Bilgi Amerika fujiri Washington DC mutinyar Rwanda no mu Kirundi mu Burundi muratwo kugira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22. Mu Rwanda ho turi no kuri FM 104 n'ibice bitatu ya Radio Ijwi rya Amerika. Ikisoro muri Uganda muratwumvira kuri FM 88 n'ibice 9 ya Radio Ijwi riyobora. Kuri internet naho musanga ibiganiro byacu kuri website radio yacu voa.com. Ikaze mu makuru y'akakanya muri kumwe na Jeffrey Mutagoma na bagenzi banje hirya no hino dufatanyije kubagezaho aya makuru. Ingingo z'ingenzi, umwe mu basirikare bawo bashinzwe kurinda amahoro muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yishwe n'abataramenyekana. Izo ngabo zirabishinja umutwe wa twirwaneho ariko ikabihakana.
Ngiye na karere kagenzurwa na FARDC baritangaje kuvuga ngo twirwaneho nishe MONUSCO mu karere gacunzwe na FARDC.
Uwo ni ingarukiye Felix umuvugizi wungirije wa twirwaneho, umutwe w'abasivili b'abanyamurenge mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ijwi rya Amerika ntiyishimiye ibyavuzwe n'urwego ngenzuramikorere y'itangazamakuru mu Burundi ko rutazafungura vuba imirongo ya FM radio ikoreraho muri icyo gihugu. Naho mu mahanga, Uburusiya bwaraye butangaje ku mugaragaro ko bwiyometse intare nke zahoze ari iz'igihugu cya Ukraine. Aya makuru n'ayandi ni mu kanya tugumane. Amakuru tuyahere kwa vugwa hirya no hino. Umuryango w'abibumbye uratangaza ko abantu 35 bahitanywe n'igisasu umwiyahuzi yarayi turikirijeho mu cyumba cy'ishuri Kabul mu murwa mukuru wa Afghanistan. Mu banyeshuri bahitanywe n'icyo gisasu cyaturikiye mu rusisiro rw'ahitwa Dasht e Bashi, harimo abakoraga ibizamini byo kwitegura kwinjira muri kaminuza. Kuri wa gatandatu, abagore bakoze imyigaragambyo mu murwa mukuru Kabul bamagana icyo bise genocide ikorerwa umuryango wabo bita Banyamuke, batitaye kuko ubutegetsi bw'abataliban bwabujije imyigaragambyo yo iyariyo yose. Abo bagore bambaye ibitambaro bihisha mu maso habo, bigabiza imihanda bitwaje ibyapa biriho amagambo yamagana amabi abakorerwa. Abahitanywe n'icyo gisasu biganjemo abakobwa n'abagore. Itangazo ryasohowe n'abakozi b'umuryango w'abibumbye bashyiriho gufasha abaturage muri Afghanistan rinavuga ko abandi bantu bagera kuri 82 bakomerekejwe n'icyo gisasu. Kuva mu kwezi kwa munani k'umwaka ushize, ikibazo cy'umutekano cyakomeje kubera ingora bahiza ubutegetsi bw'abataliban, ariko bakomeza kwigaragaza nk'abadahangayikishijwe nacyo. Minisiteri y'ingabo y'Ubwongereza kuri wa gatandatu yatangaje ko igisasu cyahitanye abakozi b'inzego z'ubutabazi muri Ukraine gishobora kuba cyari kimwe mu bikoreshwa n'Uburusiya mu gukingira mu kirere ibindi bisasu byo mu bwoko bwa misile biraswa bivuye kure. Yavuze ko icyo gisasu noneho cyaba cyakoreshejwe kurasa ku butaka. Mu cyegeranyo cy'urwego rw'iperereza iyo minisiteri yashyize ku rubuga rwa Twitter, yavuze ko gukoresha iki gisasu gihenze cyane ku butaka bishobora kuba biterwa n'uko Uburusiya bwaba butangiye gukena ibikoresho bya gisirikare, cyane cyane ibisasu kabuhariwe bya misile bizwiho kudahusha intego ku butaka. Iki cyegeranyo kivuga ko iki gitero cyagabwe ku munsi Perezida Vladimir Putin w'Uburusiya yatangazaga ko bwigaruriye intare enye zirimo iya Zaporizhia, kigahitana bamwe mu baturage Uburusiya bwita babwo. Icyegeranyo kandi kivuga ko abagera kuri 30 bahaguye, abandi 80 bagakomereka. Ejo ku mugoroba, Perezida Vladimir Putin yatangaje ko intara za Luhansk, Donetsk, Kherson na Zaporizhia zibaye igice cy'Uburusiya ku mugaragaro. Mu gihe Uburusiya butangaza ku mugaragaro ko bwiyometse izi ntara, Perezida wa Ukraine Vladimir Zelensky we aratangaza ko mu burasirazuba bw'igihugu ingabo za Ukraine zikomeje kwegukana intsinzi mu mirwano ihabera, cyane cyane mu mujyi wa Lyman. Komeje kumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Muje no kuri website radio yacu voa.com mukurikire aya makuru. Kuri Facebook na Twitter maradusanga kuri @voaradio yacu. Mu kanya turajya mu makuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari byo muri Afrika. Kuri uyu mu karere k'ibiyaga bigari byo muri Afurika turahera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho umwe mu basirikare bo mu ngabo z'umuryango w'abibumbye zishinzwe kurinda amahoro muri icyo gihugu MONUSCO yari yishwe arashwe n'abantu bitwaje intwaro. MONUSCO irashinja umutwe w'abasivili b'abanyamurenge wa twirwaneho kuba aribo bamwishe, ariko uwo mutwe urabihakana. Iyi nkuru turayibaza Vedaste Ngabo umunyamakuru w'ijwi rya Amerika uri uvira muri Congo.
Mu itangazo ry'ingabo za MONUSCO rigenewe abanyamakuru ryasohotse kuri uyu wa gatandatu rivuga yuko umusirikare wa MONUSCO wakoreraga mu minembwe wishwe arashwe n'abagwanyi bakeka kuba batwigwaneho mu ijoro ryo kuri itariki ya 30 z'ukwezi kw'icyenda mwaka 2022 ahagana saa yine n'igice. Muri iri tangazo kandi MONUSCO yamaganye igitero cyagabye ku birindiro byayo biri mu minembwe, isaba abayobozi ba Congo ko bakoresha imbaraga zose kugira ngo bakoze ubwicanyi bakurikiranwe. Amakuru yiraswa ry'uyu musirikare ukomoka mu gihugu cya Pakistan ufite ipeti rya sergeant ashimangirwa n'ubuyobozi bwa gisirikare mu minembwe, aho buvuga yuko uyu musirikare yarashwe n'abasore batandatu muri twigwaneho bari baje muri MONUSCO muri gahunda yo kugira ngo bavanwe mu bagwanyi bajyanwe mu buzima busanzwe bwa gisivili, ariko bageze ku birindiro bya MONUSCO bica uwo musirikare waruje kubakira. Kamasa Ndakize ni umuvugizi wa twigwaneho yabwijwe igihe Amerika yuko nta ruhare bagize mu icwa ry'uyu musirikare wa MONUSCO kuko MONUSCO ikorera batagenzura.
Iyo ngiyo ni ibinyoma kandi bavuga ibyo bahimba ngo bagere ku byo bashaka, ariko nta akirwanda ikorera muri centre aho baze ya MONUSCO arazwi, abadiploize barazwi, bari baze abadiploize abasangijanzu cyangwa abo basangiye aho muri centre bafite baze.
Bavuga yuko bamwishe bari bagiye ku bari bagiye muri programme ya DDRC yo gushira intwaro hasi bagezeyo barasoma umusirikare.
Iyo programme ni yabo nabo bazabajana nibo bazi ko bazabajana, ariko twirwaneho nta mikoranire iyo ari yo yose tugirana na MONUSCO. Eneo zacu zirazwi, abafite abo batanye ijanzu cyangwa basangiye aho bakorera barazwi. Nimba ari aba barashe ntibabavuge, nimba ari abo bazi ntibabavuge, ariko nta nama yatwirwana yateranye nta n'umutwirwana yatumye kujya kurasa abantu ba MONUSCO. N'ubundi igihe baraswaga hano mu minembwe nta mutwe watwirwana wagiye kubarasaho, iyo araswa baba barasohoye icyegeranyo.
Kuri uyu wa kabiri ubwo yari mu ruzinduko mu minembwe, Madamu Cecilia Piazza uyobora MONUSCO mu ntara ya Kivu yasabwe n'urubyiruko na bamwe mu bayobozi ba gakondo bo mu minembwe ko MONUSCO yahagarika gahunda yo gusenya twigwaneho kuko ari barindira ibitero bagabwaho na mayimayi. Twigwaneho ishinja MONUSCO ko ishaka kuyisenya binyuze muri gahunda zayo zo gufata bamwe mu bagwanyi bakabavana mu minembwe bakabajyana muri Uvira mu buzima busanzwe. Kuva muri uyu mwaka 2022 abagwanyi barenga 50 batwigwaneho Gumino ndetse na Mayimayi Buhiru bashize imbunda hasi baja mu buzima busanzwe banyuze muri MONUSCO. Vedaste Ngabo, ijwi rya Amerika, Uvira.
Radio y'Abanyamerika, ijwi rya Amerika, iranenga icyemezo cy'urwego rushinzwe kugenzura imikorere y'itangazamakuru mu Burundi, CNC, yo kuguma ifunze imirongo ya FM zayo muri icyo gihugu. Ibi ijwi rya Amerika ribivuze nyuma yuko kuri wa gatanu umuyobozi w'urwego CNC Vestine Nahimana yavuze ko gufungura imirongo y'iradiyo mu Burundi atari bya vuba. Umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Pierre Claver Niyonkuru nibyo atugezaho.
Mu kiganiro abavugizi b'inzego nkuru z'igihugu bahaje abamenyesha makuru n'abanyagihugu kuri uyu wa gatanu cerekana ho leta y'u Burundi hagaze ku bibazo bikomeye kandi nkora mutima ku gihugu. Uburundi bwarerekanye ko butarota bwugurura radio y'Abanyamerika ijwi ry'Amerika vuba. Imirongo ya FM y'iyo radio irugaye mu Burundi haraheze imyaka 4. Vestin Nahimana arongoye urwego CNC rucungera ingene bimenyesha amakuru bikora muri icyo gihugu niwe yabitangaje ku izina rya leta.
Kuvyerekeye iyo radio rero Patrick Nduwimana yarondegwa n'ubutungane akaba mbere yaranaciriwe urubanza mugabo nubu akiriko akorera muri iyo radio ayivugiramwo nkuko menga ingingo ubutungane bw'u Burundi bwafashe ntashima mu maso y'abarongoye iyo radio. Tusiba kubabasaba ko bomutumanurira bomuturungikira ingingo ubutungane bwafashe igakurikizwa. Twabonye rero yuko iyo radio hataragera ko Bronswa uhusha gukusamiranira hani wacu mu Burundi. Igisigaye nuko iyo radio yomurekura kugira ngo urwo yaciriwe ruje mu ngiro ayo ibone gusubira gukorera hano mu butaka bw'u Burundi.
imigenderanire hagati y'Uburundi n'ijwi ry'Amerika yatanguye gutosekara igihe cy'amatora yo kwemeza ibwirizwa shingiro rihinyanyuye mu mwaka w'ibihumbi 2018. Icyo gihe iradiyo muri ko murumviriza yarahagaritswe vy'agateganyo hanyuma ihava irugagwa Burundi. Yagirijwe ko ibiganiro vyayo bihengamye kandi ko ijambo abenshi mu batavuga rumwe na leta. Ibiganiro vyarabaye hagati y'izo mpande zibiri ariko gushika n'ubu ntaco biravamwo. Aho bigeze ubuyobozi bw'ijwi rya Amerika buri yamiriza ivyo vyagirije. Iradiyo ijwi rya Amerika ryashize habona itangazo aho ubuyobozi bwayo bwemeza ko ivyagirije urwego sentse gwegeka ku ijwi rya Amerika ari vyagirije vya politike bitega na gato iyo radiyo mpozamakungu. Iryo tangazo ribandanya rigira riti ingingo ya leta y'Burundi yo kubandanya yugaje ijwi rya Amerika no kubuza abakozi bayo bari mu Burundi gukorana nayo isubiza inyuma ubwigenge bwo kumenyesha amakuru mu Burundi. Iryo tangazo rirongera riti ijwi rya Amerika rirangwa no kutegiraho rihengamiye mu kumenyesha amakuru kandi rishigikiye itangazamakuru ataho gegamiye. Ijwi rya Amerika risozera rihamagarira leta y'Uburundi kugurura iyo radiyo n'imirongo yayo ya FM. Ubuyobozi bwayo bwagize buti duhamagariye leta y'Uburundi gusubira kureka ijwi rya Amerika igakorera mu Burundi gutyo abanyagihugu bico gihugu bakaronka amakuru ashikirizwa atagutinyigetsure no kwirimbura bikumira ubunyamwuga, niko ubuyobozi bw'ijwi rya Amerika bumenyesha. Ijwi rya Amerika rivuga kandi ko amakuru rishikiriza abarimwo impande zose atohojwe neza kandi ariyo abanyagihugu babereye kuronka. Aba banyagihugu ijwi rya Amerika ryabahaje ijambo kugira ngo bagire ico bashikirije. Bo co kimwe n'abamenyesha amakuru bagenzi bacu bari mu Burundi bemeza ko banyote wa makuru y'ijwi rya Amerika ndetse ko hagikenewe n'ibindi bimenyesha amakuru vyigenga kuko kubgabo abamenyesha amakuru hari inkuru bakora ko bagasha. Bashikiriza ko kubuza amaradio mpozamakungu gukorera mu gihugu bisubize nyuma ubwigenge bwo gushikiriza amakuru no gushikiriza ivyiyumviro. Abo banyagihugu bavuga ko n'ubu ariko bakironka amakuru y'ijwi rya Amerika biciye ku buhinga bw'ingurukana bumenyi ayo makuru ahana hanwa ko
ivyo benshi bumviriza turazumviriza
umunyagihugu yayashaka canke yayareka arayumviriza
ntatangaza amakuru rihari n'uba yo yaronka canke ayabona canke abone biriko birahakorerwa ntamwe degambyo yuko yorondera inkuru ngo ayitange canke ipfuko amaradio uratsa mwamwe ntakivuga yego cyane kaje kari kahari ijwi rya Amerika ryaratohoza inkuru kane kavuga inkuru iri ku kivi na BBC urazi ko yakora inkuru ikarondera makuru kandi kavuga makuru yose ashoboka demokrasi. None amenyesha makuru batafise umwanya cyane bategereje gambya umva ariho demokrasi yiseso yitufize mu gihugu cyacu.
Mbona umengo n'umwuga utera usubira inyuma uretse yuko ari abantu umuntu aja kuba
yamara yindi radio zugariwe rimwe yabongereza BBC yeruka kwemererwa gusubira gukorera mu Burundi naho itaratangura gusamirana. Naho biruko raporo y'urutonde nde wa RSF umujyango mpuzamakungu w'abamenyesha makuru utagira imbibe werekana ko Uburundi bwateye intambwe mu bwigenge bwo kumenyesha makuru uyu mwaka rigereranije no mu myaka 3 iheze. Reporter Sans Frontiere igihe yashira ahabona ico cegeranyo yasiguye ko amanota meza Uburundi bwaronse ari kubera irekugwa ry'abamenyesha makuru bane b'ikinyamakuru iwacu bari bamaze igihe bafunzwe iyugurugwa rya BBC hamwe n'utwigoro twa president Evariste Ndayishimiye two kuganira n'abamenyesha makuru. RSF ryateye intege Uburundi kugurura ni radio ijwi rya Amerika. Uburundi bwasubiye gutangaza ivyo mu gihe icizere cari cinshi kubera urugendo mukuru w'igihugu yaheruka kugira muri Amerika mu nama y'ishami mpuzamakungu ONI. President Evariste Ndayishimiye yamenyesheje avuye muri ubwo rugendo ko yabonanye na mugenzi we perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden kandi ko baganiriye ibibazo nkora mutima. Gusa ntawuzi ko ico kibazo cerekeye igurugwa ry'ijwi rya Amerika bakivuganye. Pierre Clavier ni inkuru Kigali kubwijwi rya Amerika.
Noneho tujye mu Rwanda mu gihe isi yizihiza umunsi mpuzamahanga ngaruka mwaka wahariwe kuzirikana abageze mu zabukuru. Mu Rwanda ho ku nshuro ya mbere hari umugabo umaze gushinga ikigo cyita ku bari muri icyo kigero. Iyi ni gahunda itarimenyerewe muri iki gihugu. Bwana Steven Munyejabo washinze iki kigo Iwacu Dignity Home Care afata abageze mu zabukuru bakakibamo akabishyuza ikiguzi cy'ibyo yabatanzeho buri kwezi. Eric Bagirubusa yagiye kukireba.
Iwacu Dignity Home Care ntabwo ari ahantu umuntu ajya kujugunya umubyeyi we, nta nubwo ari ahantu umuntu ayikuraho umuntu.
Turi ku musozi wa Jabana i Kigali mu murwa mukuru w'u Rwanda, turaganira na Bwana Steven Munyejabo, inzobere mu kwita ku bageze mu zabukuru. Bwana Munyejabo ni umunyarwanda uba mu gihugu cya Canada, akora imirimo yo kwita ku bageze mu zabukuru, ni naho yakuye igitekerezo cyo gutangiza iyi mirimo mu gihugu cyamubyaye, ahita ashinga ikigo yise Iwacu Dignity Home Care.
Nyuma yuko nari maze kwimukira mu gihugu cya Canada, ni igihugu nagezemo nsanga abageze mu zabukuru bitabwaho neza, bakitabwaho n'abantu babihuguriwe, abantu b'abanyamwuga, ku buryo nabibonye bikantera nk'ishyaka ryiza cyangwa ishyari ryiza, aho usanga umuntu amasaha 28 hari abantu bashinzwe ubuzima bwe, hari abantu bashinzwe kureba uburyo impinduka zimubaho ku mubiri, bikaba byagezwa ku baganga, bikaba byagezwa ku ivuriro, ku buryo ubuzima bwe budashobora kugira akantu kabuhungabanya.
Munyeja abona abo bafatanya mu mirimo yo kwita ku bageze mu zabukuru, bakira abaturage b'ingeri zose zibagana. Uwinjira muri Iwacu Dignity Home Care asabwa kwishyura ikiguzi cy'amafaranga y'amanyarwanda 500,000 kuri buri kwezi. Aya navamo amafaranga y'icumbi, amafunguro, guhemba abakozi n'ibindi bigenda mu kwita ku bagana Iwacu Dignity Home Care. Ni serivisi idasanzwe mu Rwanda kandi ni igiciro gishobora kumvikana nk'igihanitse kuri Munyejabo.
Ntago nibwiye ko ari 500,000 ari byinshi ku banyarwanda, ahubwo narebye ikiguzi cy'ibyo ngiye gukora. Ubusanzwe nguhaye nk'urugero, nkaho njye nkora muri Canada, umuturage umwe yishyura 800,000 ku kwezi by'idolari rya Canada. Ayo uyashyize mu manyarwanda wakumva ko ari miliyoni nyinshi zirenga 5,000,000 ku kwezi. Ariko wanareba ikiguzi cy'ibintu bimutangwaho ugasanga koko bya bintu birakwiriye. Rero icyo nahise nihutira kwiga no kwiga uburyo ari amafaranga n'iriya service imanuka ikajyana n'ubushobozi bw'umunyarwanda. Kuko harimo uwo mutima wo kugira ngo abanyarwanda bari abanyarwanda batabone iriya service bayihabwe, nicyo kinini uyu munsi dufite nk'intego yacu.
Ijwi rya Amerika igera mu kigo Iwacu Dignity Home Care, yahasanze abantu batandukanye. Muri abo barimo umukecuru Clotilde Manirakiza w'imyaka 70 y'amavuko. Manirakiza wo mu karere ka Ngoma iburasirazuba bw'u Rwanda ari mu bazatura by'iteka mu kigo Iwacu Dignity Home Care. Afite uburwayi butandukanye bumufatanye n'izabukuru. Yatubwiye ko nyuma y'igihe gitageze muri iki kigo yatangiye kubona impinduka mu mibereho ye.
Kubera aya maso sindeba neza, ariko si meze nk'uriya musaza nanone. Hari ubwo nsohoka nkagendera kuri izi nsinga nkatembera, ubundi nkagaruka nkaryama. Hano banyitaho, ariko aho nari ndi ndi umupfakazi, nari mbayeho mu mibereho mibi. Turetse utwuzukuru twanjye tubiri twambomera amazi kubera iki kibazo cy'amaso, bakateka bakaba aribo bashakira icyo kurya. Hari ubwo banze kujya kuvoma nkabwirirwa nkanywa nk'agakoma.
Uyu mukecuru yageze muri iki kigo kubw'abagiraneza, abanje gutwenga. Manirakiza yizera ko kuva yaragize amahirwe yo kwitabwaho ashobora kuzasaza atanduranya.
Ku mbaraga z'Imana icyatumye ngera hano nzagira amasaziro meza.
Ese ubona nk'umuntu w'Ingoma wese mu mwarimu bayeho kimwe yabasha kugera hano mukecuru?
Umva abantu bahari ni benshi, ariko kugira ngo wabone ubushobozi bwo kuwageza muri kino kigo nicyo kibazo. Nk'uko nanjye nageze muri kino kigo nabo babonye ubushobozi leta yabafasha bakageraho.
Ibi ni ibikorwa bitamenyerewe ku butaka bw'u Rwanda, ariko bisaba igishoro no kwihanganira ibigendanye nabyo. Kuri Munyejabo akabwira Ijwi rya Amerika ko kwikubitiro abamugana bitagoranye cyane kubyumva.
Kuba abantu bagiye kwibona mu kintu gishya batigeze bumva, batigeze babonana undi muntu bitwaye iminsi. Ariko icyiza ni uko abari bakeneye serivisi yacu benshi barabyumva vuba, ntago biri gutinda ko babyumva.
Ikigo Iwacu Dignity Home Care gicumbikiye abageze mu zabukuru bahaba mu buryo buhoraho bagera muri 3. Ubuyobozi bwacyo bwa Ijwi rya Amerika ko mu bihe bitandukanye cyakira abakigana bakomotse hirya no hino ku isi, barimo nabo muri diaspora bafite ibibazo by'uburwayi, bakamara igihe gito bagataha. Mu Rwanda ubusanzwe hari hazwi ibikorwa nk'ibi by'abita ku bageze mu zabukuru bigakorwa n'abihaye Imana ndetse n'inshike za genocide zigeze mu zabukuru zitabwaho kuri gahunda ya leta. Ku munsi nk'uyu mpuzamahanga wahariwe kuzirikana abageze mu zabukuru, umuryango w'abibumbye uteganya ko mu myaka 30 iri imbere kimwe cya gatatu cy'abaturage bo mu bihugu byateye imbere bizagira abaturage bari hejuru ya 60% kandi ko 10% byabo bazaba bari hejuru y'imyaka 80 y'amavuko. Umuryango w'abibumbye ugakomeza gushishikariza abatuye isi kubahiriza uburenganzira bw'abageze mu zabukuru babahubwa isanzure bukwiye. Ahabagirusa ijwi rya Amerika ikiganiro.
Mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC, tugeze mwanya w'ikiganiro Combo Taxi.
Combo Taxi.
Combo Taxi.
Combo Taxi.
Mugiye gutega amatwi Combo Taxi, taxi yo mu karere k'ibiyaga bigari.
Mugomba mwumvirize Combo Taxi. Taksi yo mu karere k'ibiyaga binini.
Munenda kusikiliza Combo Taxi, taxi ya Grand Lac.
Shofe ndagusabye sha shoferi tubandanye twari ko turajana.
Ah, bana mama, siwezi. Yeah? Siwezi atapima kwenda mwele njia. Kwanza hata wewe na mtoto wako mtokie mgari yangu mimi nirudi kwa mimi natoka juu ile njia siwezi atapima kuingia ndani.
Ariko mane ya.
Antuka bitawezekana.
Umwana wanje agiye gutangura ishuri no munsi muhumuro. Mfasha shofe, nashobora gusima munsi wa mbere.
Manake wako nasikia. Hata rafiki yangu mimi natumika naye kazi moya. Mwele njia bali mukili na pekwa nataka mimi niende. Yeah? Ewa no. Munisamee kabisa.
Jizama hiyo gawe. Kombo taxi yanjye tsabza hanga harwose ntagombye kwirwa nkubita maguru ngo njye kwisanga muri gara.
Oh papa.
Eh chefe bitese. Wewe ugira ikibazo rwose. Ngiye muhumuro kandi rwose ayo ngomba kwishura na amafaranga ati. Aga ngiye ntaje twishane. Kanda kongashye kirese. Ati pete. Asana gahanga ariko ubwo felicitasi. Aka gahungu kawe ndabona kwiga kuri rya shuri ry'iwacu rwose muhumuro. Ta warebye kuri iri rya shuri ry'iwacu. Ni ryo rya mbere muri aka karere.
Ngawe uba mugabo we nkubu kubera iki wubahutse ukamvugisha kandi ibi byose ari kubera mwebwe abantu bimuhumuro.
Kwebwe.
Madame Biki, ibi byose si kubera kajagari kiwanyu muhumu. Abantu mudashobora gucungera umutekano iwanyu mu maziki mwe. Nkubu umwana wanjye agira sibishuri umunsi wa mbere kubera amabarabara yanyu yuzuyemo abagizi banabi.
Ariko ngo umutekano muki wacu.
Sasa siya papa, mie sitapima ata kukamata ile njia, sino shiboto tunakufa.
Urumvise na shoferi kwa bivuzi, mukanabura no kurabira akaroro keza iwacu rusange.
Mwebwe iwanyu rusange twabigera hiki.
Rusange niho hambere mu gucungera umutekano muri aka karere. Niko karorero. Atari mwebwe muguma muza kudutobera gusa ari kindi.
Ngwa? Mada ubyo uvuga ubwo byumva wowe.
Ibiki kintu?
Umva muhumuro nayo yagira amahoro yetaba rimwe bwa abanyarusange mudasiba kuzana ibazi wacu.
Twebwe.
Humba.
Je
numvumenga umwe wese yopfuma gi kwiwundu kwiwe akironderera umutekano kwiwe ibyo byo kuja hamwe wapi
mama usisabu kama kuna proverb ambayo inasema lion fait la force unasiki na sisi sote tukijikamata tunajia fasi moja tunaongea kitu kimoja hakuna kile kitatushinda kwa yote ambayo tuko tunatafuta
unasiki wewe mumbire boss shofe mumbire
mama hapana mama nisikie kidogo haujieneze wewe mwenyewe hakuna mtu mwenye anaishi peke na anajieneza. Na ile probleme ya insécurité tuko nayo haiko tu yetu shipeki ni yetu sisi watatu nasikia kisi tuko bajirani na lazima jirani ni ndugu si ndio balabala yangu iko na shida maki yako itapata shida unaona lazima tuikale fasi moja tusikilizane sio tutupate sécurité mabalabala tu tupate kisi ya kuishi pamoja si ndio jua nini hatuwezi kala fasi moja kila mtu kingambo yake afanye kenye anaza fanya tu tutafute amani tuishi na amani vraiment
iko sofe mbakumire nawe ubwo nawe urashaka kuva ko nkatwa abaturage basanzwe bo hasi hari ubushobozi twagira bwo kugira uruhare mu mpinduka muri ibibazo by'umutekano bifite muri aka karere
none nkubu na jewe ninda nindesho no hava mpagarara imbere y'abantu ngo ndiko mvuga ibintu by'umutekano.
Ndiyo mimi nabasikia hata kama hatuna ile pouvoir ku décider mais quand même tunaweza contribuer par exemple unajua kama tunaweza jitia fasi moya tunaandika lettre tunasinye. Tunapatia makubwa yetu waipeleke juu. Tuangalie bale watatujibia nini juu.
Ahubwo mwareza tukita tubikora. Iyo barua tukayandika tugasinya. Ahubwo tukashira nabantu bantu bose bari
muri. Tukame nabambilisha ukweli vraiment. Tibakie hivi. Kwanza namwacha tatu enda tasetu tubambie.
Reka ndabiki mikai y'umwana urupapuro. Cari kiganiro Combo Taxi igikino mutegurirwa na la benevolence ya Grand Lac.
Combo Taxi ni buri wa gatandatu na buri cyumweru guhera saa 12 na 20 z'umugoroba
kwenye radio Voix d'Amérique.
Barakoze bagenzi bacu bo mu biyaga bigari batugejeho ikiganiro Combo Taxi. Ejo kuwa gatanu Burundi bwongeye gufungura imipaka buhana n'u Rwanda yari ifunze kuva mwaka 2015. Abinjiraga mu Rwanda cyangwa basohokaga bajyaga bagomba gusaba uruhushya rwa Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu ku mipaka y'u Burundi nta rwasabwe. Desire Hatungimana akomeza inkuru.
Karakamwemwe ntangere ku ngenzi zije mu Rwanda zivuye mu Burundi eka no kuzinjira mu Burundi biturutse kurusha zahora zisabwa kuva uno munsi rutari ngombwa. Sibo Nshuti Eric akora akazi ko kwikorera imizigo abo bita bakarani. Yashitse Burundi atwaje umuzigo wari kwaraje Burundi. Yamenyesheje ijwi rya Amerika ko yashimishijwe n'ingene yakiriwe.
Ntagiye mbona ibintu nta kibazo biteye pe. Cyo banyakiriye nyine abo twamaga dusabana bose bambona bangiriye ubwuzu banyakira neza nta kibazo. Nanafunguye mbanyeretse aho maresitora ndafungura nta kibazo.
None ushitse kuri diwani y'u Burundi ntacyo bagusabye?
Nse kuri diwani nyine ubona rintwaje baretse barangije guteza duhita turambukana nta kibazo.
No ku mupaka wa Ruhwa mu ntara ya Cibitoke bari banezerewe kubona umupaka wugururwa. Kwizera Imana Dieudonne yizera ko bagiye kwisunundura mu buzima bwabo.
Twari dufise akazi ga Kenya cyane bitewe nuko haca abantu ba Kenya b'impari ubwo kuko hariho benshi bari bicaye bari bafise akazi cyane cyane hariho ingo zaza babuza abagabo babo bari baragiye hakujya ku mbuzo kubura akazi bamwe mwe batwabonye ko baragaruka kuko bumvise yuko hongeye kumera neza na cyane cyane kuko tugiye kuronka akazi kuko urabona nawe ahuri urabona ko nago ahora wasanga abantu bangana nkuko
n'abakora akazi ko kuvunja amafaranga bamenyesheje ijwi ry'Amerika ko biziye ko inzara batewe na COVID-19 hakiyongera ko ifungwa ry'imipaka y'u Burundi igiye guhera. Nzabona Impajan yizeye ko ingenzi bukiye bukezi ziyongera akazi kakaboneka.
Urumva hafunguye bica bisaba ko abantu bongera kunyura ngaha bakajya muri Kenya bakajya i Buganda guhiga ibidandazwa kugira ngo ubuzima bwongere bugaruke. Natwe nyine bacatunyura ko bakaturondera ko nk'amadolare yo kujya kurangura ibidandazwa n'andi mafaranga bifashisha mu Rwanda yo kwishyura amatike y'imiduka. Bizogenda biza gake gake byose no gushimira Imana kuko ariyo byose bikora.
Imipaka u Burundi buhana n'u Rwanda yarigiye kumara imyaka 3 yugaye. U Burundi bwamenyesha ko budashobora kugurura imipaka mu gihe u Rwanda utabahaye abagirizwa gushaka gutembagaza ubutegetsi bw'umuhisi Petero Nkurunziza kugenekeza ya 13 kwezi kwa gatanu umwaka 2015. Ariko abategetsi b'u Burundi guhera kuri president Ndayishimiye bama bamenyesheje abarundi n'amakungu ku ibiganiro hagati y'ibyo bihugu biriko biragenda neza. Naho imipaka y'u Rwanda n'u Burundi yari yugaye nticabujije ko u Rwanda rufungura imipaka yago n'u Burundi mu kwezi kwa gatatu uno mwaka. Naho rero ingenzi zasanze imipaka ifunguye abatari bake baratangazwa n'ibyashikirijwe n'umuvugizi w'umukuru w'igihugu mu kiganiro cyaremeshejwe n'abavugizi b'inzego za leta mu ntara ya Kayanza kubanyagihugu no kubamenyesha makuru. Alain Diomède Nzeyimana yamenyesheje ko imipaka y'u Burundi n'u Rwanda kugeza kuri uno wa gatanu yugaye.
Imigenderanire hagati y'u Rwanda n'u Burundi imeze neza mugabo kugira ngo yuguruke neza ijana ku ijana hari ikintu leta y'u Burundi yasavye. U Burundi bwasavye ko abantu batembagaje leta muri 2015 bashikirizwa ubutungane bw'u Burundi. Ibyo bitabaye ibyo byose abantu bari bagenda bavuga ngo imipaka yuguruwe ntibizoba.
Ibyo biruko mu gihe amakuru twahawe n'umwe mu bategetsi b'igipolisi kijejwe kugenzura imipaka PAF bene amakuru twakuye mu bushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu kuri uno wa kane ku mugoroba yatumyeje ko imipaka yose u Burundi buhana n'u Rwanda izo bayuguruye guhera kuri uno wa gatanu igerekezo ya 30 kwezi kw'icenda kandi niko vyari biri. Umutegetsi wo muri PAF yatumyesheje ko bahawe ubutumwa ku munwa note verbal n'ubushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu nabo bagasabwa kubushikiriza abo bajejwe kugira iyo ngingo yari hejeye gufatwa ije mu ngiro. Desire Hatungimana kukanyaru mu majepfo y'u Rwanda ku bwijwi rya Amerika.
Juti mukomeje kudutega amatwi y'amakuru twabagezaga aho kuri uyu mugoroba bana hatuye soreje. Ndabashimiye mwese mwabanye natwe, mbararikira gukomeza gukurikira ibindi biganiro hano ku ijwi rya Amerika. Jeffrey Mutagoma mwumva kuri mikro ni nawe wabegeranirije aya makuru. Mu izina rya bagenzi banjye ndagira nti amahoro n'amahirwe kuri mwese.